live.
Eric Uwimana ari mu buhinga bw'ivyuma ndabaramukije mwebwe mwese mwahise mu radio isanganiro kaze murano makuru mu rurimi rw'ikirundi tuhera kuri zimwe mu ngingo nkuru ziyagize abashinga mateka bararajwe ishinga n'ibikorwa vyishira hamwe rivuze abakozi ba leta mituel ritariko riratunganiriza abagitura hashikirizwa kuri wa gatatu mu namashinga mateka icegeranyo c'amatohoza yakozwe kukuntu iryo shira hamwe gifashe muri kino gihe umushikiranganje w'abakozi n'akazi akaba nawe nyene yemeza ko hari bitagenda neza muri iryo shira hamwe Imunzi z'abakongomani zirenga 190 zari mu kivuko cy'ubudandaji cy'Arumonge aho zashikiye ngo zibwirizwa kuhimugwa mu maguru masha zijanwe mu kigo vy'imfata kibanza mu makombe muri komine ya Rumonge bikaba vyafungiswe mu nama y'umutekano kuri wa gatatu muri iyo komine Abana 10 bari mu gipolisi ngozi bakaba bafashwe bagera kuri 24 bari mu modoka zunguruza abantu z'amajansi ngozi bafashwe mu ndwi zibiri ziheze bakaba bikekwa ko bari ko baje kurondera ubuzi mu gisagara cha Bujumbura batarakwiza imyaka mukanya mucamo bikurikira mu idonido ryano makuru
Sangwa muri sanze kuri radio isanganiro
Dasubiye kubaramutsa bamwe mu bashinga amateka barababazwa n'ingene shira hamwe rivuze abakozi ba leta mituel ririko ritariko rirakora ico ryashingiwe bagafatira ku myidogo y'ababatoye bavuga ko bataronka imiti babandikiwe na muganga iyo myitwarariko niyo kuri wa gatatu hashikirizwa mu namashinga amateka icegeranyo c'amatohoza yakozwe kukuntu iryo shira hamwe gifashe muri kino gihe umushikiranganje w'abakozi n'akazi Gabriel Nizigama akaba yari umutumire mu namashinga amateka Naho nawe nyene yemeza ko hari bitagenda neza muri iryo shira hamwe akamenyesha ariko ko hariko harakogwa bimwe kugira ngo ishira hamwe rinaguke n'inkuru tubaza Evariste Nzikobanyanka
Mituwele iritogegwa hari abenegihugu benshi bahevye
Abo ni bamwe mu bashinga amateka badatahura ingene ishirahamwe ryo kuvuza abakozi ba leta ritariko rirangura neza akazi karyo umushinga amateka Dieudonné Iradukunda akabona ko ishirahamwe mituel de la fonction publique ryo hagarikwa vyifata kibanza kugira ivyaryo bitomoke
ryo shirahamwe ritagomba kudushikana kumbona kazo ahata muntu yokwicwa n'icashobora gukingwa je hagezaho nibaza ko mitiwere itohagarara gatoya igafutwa yajeje gufutwa bagafata aya makotizasyon yose yahora atangwa bakayashira mu kindi kigega umwene gihugu akivuriza kuri hopitali kujya babigira kuri kam hanyuma hopitali kagira declaration bakayihereza
sijya mbere izo ngorane zihanze iryo shira hamwe zica mu namashinga amateka umushinga amateka Sylvestre Ngendakumana agatangazwa n'ingene ingingo zafunditswe mu kiringo giheze zitashizwe mu ngiro kugira iryo shira hamwe rinaguke
ma séance plénière abiri kuri législature iheze la séance plénière du 12 septembre na séance plénière du 24 décembre pardon il y a des recommandations à l'endroit du gouvernement à l'endroit de la ministre de la fonction publique et à l'endroit ya kamebu jere uko mbona ntarandiriye cyane la ministre de la fonction publique ni arukonsuye ko ntari zuti do travail bafise
ku rundi ruhande umushinga amateka ruhikamwe n'ubusa ababazwa n'ingene abanywanyi batari ko baravuzwa n'iryo shirahamwe risanzwe rikoresha umutahe wabo
cyo tutokwibagira nuko ishirahamwe mituwere ishirahamwe rifise umutahe ubusa ajya mahera saya mituwere n'ay'abantu babanywanyi ba mituwere kandi bakorera leta nucisha mu mvuga nti burya abakozi ba leta iyaba babahemba bagaca babwira bati ko muhembwe genda rero muri he intererano yanyu cotisation yanyu muri mituwere ndashaka kubabwira ko atari umuyobozi genda tumbereye
Daniel Gerard Ndabirabe aronguye inama nshinga amateka nabona ariko akamaro ko kuvuga ibitagenda neza muri iryo shirahamwe rivuze abakozi ba leta akaba yasavye abashinga amateka gutanga intererano zotuma iryo shirahamwe rivyuka
wowe twavuze tuti turondere kwa do sorti none ngo reka musorikira bene igihugu uvuze ngo gihagarare abenegihugu nabo nimwiyumvire neza abariko baratwumviriza nimwiyumvire neza ubu ta proposition de voie de sortie proposition de voie de sortie nukurondera la meilleure possibilité kugira ngo byibure ibintu bibandanye bijimbere
umushikiranganje w'abakozi ba leta n'akazi Gabriel Nizigama natakure mukwemeza kwishira hamwe ya mituwere rigwaye ariko rikeneye gutora mitende akavuga ko hari ibiriko birakogwa kugira risubire gukora neza ibikorwa vy'uyu wa gatatu mu nama nshingamateka bikaba vyarangiye hafunditswe ko hagiye gushinga umugwi wagutse kandi udasanzwe kugira utorere umuti vuba ibibazo bihanze iryo shirahamwe ryo kuvuza abakozi ba leta
Impunzi z'abakongomani 197 zari mu kivuko c'ubudandaji ca Rumonge aho zashikiye vy'imfata kibanza ngo zibwirizwa kuhimugwa mu maguru masha zijanwe mu kigo vy'imfata kibanza mu makombe muri komine Rumonge intara ya Burunga n'ivyafunditswe mu nama y'umutekano kuri wa gatatu muri iyo komine warayirongoye Augustin Minani mustaneri wa komine akabona ko gute rera mu buryo bw'amafaranga bitohagarara kugira ngo izo mpunzi zize zirimugwa mu gisagara cha Rumonge vyoroshe n'inguru tubaza Jean-Pierre Misako
Mwihangari sanswe cikizwamo bidandazwa y'amazi y'ikiyagatanganyika yasubiye inyuma nahahoze hakorera ubuyobozi bw'ico kivuko butari murigwa amahera mu buseruko inyuma yo gutegwa n'amazi y'ikiyagatanganyika nihizo mpunzi z'abakongomani zicumbitse vy'imfata kibanza abagize cyo bashikiriza bavuga ko bahunze bava muri Makobola mu manoko bw'igisagara cha Uvira kubera intambara iri muri ko karere hagati y'umuhari ugwana wa M23 n'igisirikare cha Republiki haranira intwaro rusangi ya Kongo iri kumwe n'abawazalendo aho mu kivuko bavuga ko bayeho mu buryo bugoye kuko ngo akazo kasugumwe baberetse kuzuye kandi bakavuga ko bakenye ivyo gufungura mu nama y'umutekano ya komine Rumonge yo kuri uyu wa gatatu Augustin Minani mustaneri w'iyo komine yarayirongoye avuga ko byihuta kwizo munzi z'abakongomani zimurigwa mu kigo c'imfata kibanza cyo mu makombe nacavuga ko kiza cararengeje kure abana 500 cari cagenewe kwakira mu kurindira kwizo mpunzi zungururizwa mu ikambi yabagenewe y'ibusuma mu ntara ya Buhumuza kubw'ivyo uwo mustanteri abona ko agasanduku kashizweho ngo gafashe mu kwimurizo mpunzi mu gisagara cha Rumonge igihe komine yari yarengewe kobananya gashigwa kw'intererano kugira ngo komine Rumonge izirunguruze izo mpunzi zikura mu gisagara cha Rumonge zitaraba umurengera Jean-Pierre Misago mu Rumonge Radio Isanganiro
Uguhingura yarara nimwe mu nyishu zirama ku kibazo cyo gutunganya no gukura yarara mu bisagara ibivugwa n'umuhinga mu byo gutunganya bisagara Gaspar Kobako inyuma yaho bamwe mu banyagisagara cha Bujumbura bamenyeshereje ko haraho iryo yarara ritogwa ku giciro kivuna Gaspar Kobako habona ko ico gikogwa gikwiye gukomezwa kugira ngo ikibazo ciyarara gitoregwe inyishu
hari hone kufata minenegwe ayo mayarara nyene hari ibintu byo gusubira guhingura ayo mayarara mu bindi bihugu biteye imbere canke bifise imbona kazoza y'ukuri nziza barahinguramo amayarara nk'amatafari y'ukubaka kugira ngo nka wa muhinga yigi bya shimi yavuze ati nta gitakara nta kindi kiremwa byose birahindurwa ngaha ku isi yari umuhinga wo mu Faransa yitwa Antoine Lavoisier. Ngi Faransa yavuze ati rien ne se perd rien ne se crée tout se transforme. Nibyo hari mu cigwa c'ubuhinga cyitwa chimie ariko urumva twebwe aho kwiyumvira gukoresha abantu bafise imbono kubona kure byose no kugenda karunda hariya hanyuma bakiri bato badafise ibyo bafungura bakaza bagasura bagasaza zajya yarara bagakwiza ingwara kumbure bari gushaka gukuramwo nifumbire canke amakara yo guteka ivyo nibintu byose twategerezwa kwiyumvira tukiyumvirira abandi aho kwa kumbure tugenda gucyo nyene tukajananya bahuru kukizimi ya rari jagi tuzineza kwa liwa ni ya rari tariko ya genda ndini yenda ya taba mashamba nguli kizisi kawaru uko azana ibi wendo kiingwana sisi kwa marimuzi yuko iyi mvuli guye abani wachawa itana na ya mazi wakoresha kuisukura ama tuwaleta wakachawa sukamu mazi kachia tuwaru kama ya angwara korela ikacha ichanga aho mbubu ikira bicha mika chika muzachi bitoke muzabubanza ahi bujumbura muntara cyane cyane zegereye ikiyaga Tanganyika ya mazi ya Tanganyika bacabaye kuzusanga baragwaye zangwara zurutavana kuzabateza gukira icyo wagomba gukiza ugasanga nico wishe
isanganiro inami sumbingimba
amakuru twabateguri yarabandanya abana 10 bafatiwe mu modoka zunguruza abantu agence de voyage ingozi nibo bakiri mu gipolisi aho ingozi nyene bafashwe ari 24 mu ndwi zibiri ziheze bakaba bakekwa kuje kurondera ubuzima gisagara cha Bujumbura batarakwiza imyaka buramatari iyo ntara ya Butanyerera aragabishe mu agence kuzosubira gufatwa atwaye mwe nabo bana batari kumwe n'abavyeyi babo azokwagirizwa kudandaza abana ni inkuru tubaza Apolline Hamuzagara
Obana batanguye gufatwa buca ari Noheli ya 2025 usha kuwa mbere genekizo rya 5 uyu mwaka 2026 uko ari 24 bava mu turere twa Kirundo Karusi na Muyinga bakaba batarakwiza imyaka yo gukora akazi bagiye bafatwa n'igipolisi cyane cyane ku bituro byayo ma agency ngozi no mu bindi bibanza baca bajanwa mu gipolisi mukurindira ko basubizwe iwabo kuri uyu wa kabiri 14 bava mu Kirundo barashikanywe n'igipolisi ku biro bya komine Kirundo gutyo ngo babone gusubizwa mu miryango yabo abataye amashure basubire kwiga 10 bandi basigaye ingozi bava mu turere twa Muyinga na Karusi nabo nyene bakazojanwa iwabo mu nama aherutse kugirisha abarongoye ibisata bitandukanye by'ubuzi General de Brigade de Police Victor Segasago buramatari wa Butanyerera aragabije ama agence eka n'abandi bunguruza abantu ko uzasubira gufatwa atwaye abana nkabo batari kumwe n'abavyeyi babo azohanwa yagirizwa kuja kudandaza abana trafic de mineurs mu France ingozi Onari Muzagara, Radio Isangani.
Abantu 10 nabo bo muri komine Muhanga barakomerekejwe na bagenzi babo muri iyi minsi mikuru iherezo umwaka biturutse ku kaburegwe k'inzoga itemewe n'amategeko biti kibarube ujeje gipolisi muri komine Muhanga akaba yabushikirije kuri wa kabiri mu nama yahuje mustanteri w'iyo komine n'indongozi nshasha zeruka gutogwa kurongora ibisata bitandukanye muri komine no mu mazone annonciate Nizigimana mustanteri wa komine Muhanga akabagabisha inzego z'intango zirerekera abakora izo nzoga ko bagiye kuza barahanwa nabo nyene mu ntombero yo kuzituza Ninguru tubaza Patrick Sengiyomvu.
Koloneli do polisi Ferdinand Ntakarutimana arongoye igipolisi muri komine Muhanga yashikirije muri iyo nama ko hamaze gufatwa iyo nzoga itemewe n'amategeko yo mu bwoko bw'ikibarube itari nke iraseswa n'abayikora barafungwa ngo kuko yatumye umutekano uhungabana harabaho n'abakomereka kubera kaboregwe.
Muri iyi minsi mikuru ibindi vyagiye biduhungabaniza umutekano nibijanye na ya nzoga itemewe n'amategeko ikibarube aho kwitariki imwe ku mutumba w'igahalo kwita nyandwi yafatanywe baruba ariko arakidandaza baramenye amaritiro ashika 60 hanyuma arazanwa ngaha arakoregwa dosiye co kimwe ni tariki 8 kuwitwa Ndagijimana Severino naho ne haramenye ikibarube no kwitariki 14 ku mutumba wa Muhanga witwa ntaco bakimvu na Tade bafashanije n'uwitwa Nimbona David nabone barafatanye kibaru kibi rero birimwo mu vyaduhungabanirije umutekano kuko muri iyi minsi mikuru harabonetse amaka y'amarezio corporate volontaire grave ashika mu 10
umwe mu bari bitabiri iyo nama ya mustanteri we abona ko hamwe iyo nzoga itotuzwa ishobora kubangamira cyane amagara y'abayihereza bigaheza bikagira n'ingaruka mbi kwiterambere
dukabene gihugu kumenya ingaruka mbi zabijya bintu biherereza mu minsi zoza bujya muzosanga mwana shaka ku mutumba atamugabo ateri birose nkane aha zamurara abantu banwa bijya bibarube uzosanga umuntu w'umugabo yavyinje amatama atagwaye kwash kandi atarubyi izi nzoga ubwa mbere hoho zirica amagara yacu ikindi naco iterambere ntirikunda mu gihe abene gihugu badafite amagara mingi
ano siate nizigimana mustaneri wa komine muhangara gabisha banyumba kumi bakingira kibaba abakora n'abadandaza izo nzoga zitemewe n'amategeko
no kuvuga bijya biyayura mutwe tabaye rigure ngo dushiremwe rigere hari ya ku mitumba kuri banyumba kumi icyaki barube rigizopfa kivuye mu bene gihugu abashefu d'zone bagiye kugikorera ko uwo munyumba kumi azofatwa ikibarube ah muri izo nyumba 10 zifu gufungwa zofungwa azoba ari complice
bamwe nabandi mu banyagihugu bo muri komine muhanga bibaza inge nizo nzoga zikaze cyane na cyane cyane izidandarizwa mu macupa ya plastike zibangamiye amagara y'abantu ariko ngo zikaguma zikogwa ku bwinshi aho bene kuzidandaza bo bavuga ko zemewe n'amategeko muri komine muhanga mu ntara ya Butanyerera Patrick Nsengi yumva ku bwa radio Isanganiro
vuga undemeshe imvugo zo kuzivya abandi ahanini zikoreshwa n'uri hejuru y'abandi akaba ari imvugo ngo zirangwa no gushaka kunumya abashikiriza ivyumviro bitandukanye n'ivyiwe asheha niyo nizigiye umuhinga mu by'uburongozi asigura ko kuzivya biheza muri kazoza bikazogira ingaruka kubera igihe umuntu canke umugwi wimwe uburenganzira bwo gushikiriza ibitagenda neza uheza ukarondera inzira yindi imyerekano canke guhohotera mu kwerekana ko kwimwa ijambo atari vyiza ni mu gihe bamwe mu banyagihugu ku mutumba gifunzo muri komine Rutana bemeza ko imvugo nkizo cane cane muri kahise zibonekeje ohnera mucu
dutambira mu gasandarusa ati turakwirenza kuko tuba turi beshi duca tuji inama niyo natugora no kutugora mu gihe nyene afise na bamushyigira
bamwe mu banyagihugu bo ku mutumba gifunzo muri komine Rutana mu ntara ya Burunga baremeza ko hari imvugo zikarishe zikoreshwa n'indongozi zituma bahora bagira ico bashikirije ku kibazo kanaka bahitamo kwihorera ariko rero ngiyo bibaye igihe kirekire biravyura gashavu gashobora no gutuma bamwe bifuza gukora ikibi nko kwihora harimo n'ubwicanyi umwe muri abo havuga ko yazibijwe ku kibazo c'itongo yarafise
twebwe naho muri kumaduhohotera twebwe dufise urubanda warungurujwe ruri Bujumbura bati ntaja mu mufise kugira ngo buvuge mwebwe ako rero niko kagiye kabakira abene gihugu bamwe bamwe
wundi mukenyezi nawe avuga ko nawe yahisemo kureka kwiganira indongozi ku kibazo yarafise kwera inyishu yahabwa zitahumuriza
haramajambo nyene waza wumva ngo abagore bubu ngo mura gorana nawe ntakumvirije neza wava ngaho nyene umutwe wapanutse ahubwo wahakwa no kugwarira no mu mutwe
Alex Nduwimana harongoye mutumba wa gifunzo aremeza kizo mvugo zihari mu nacane cane mu myaka irangiye hagati badasangiye imigambwe ariko akemeza ko ubu hari impinduka nubwo hari abagikoresha imvugo nkizo
murabona ahantu duhitiye mu ntambara cyarashobora gushika ugaca usanga nk'ubu abantu bari mu mugambwe uyu nabandi bari mu mugambwe uyu ugaca usanga umuntu agiye gusabija umuntu ngo wewe nta jambo ufise imama gashaka kwitwaza ngo ndukore ikorwa rusangi mugabo apfuye umugambwe muri ico gihe wacubona yuko uwo muntu abuza amahoro urumva amuzibije mugabo imana ihabye icubahiro biriko birahinduka buke buke ku buryo ubu birinze bishika hejuru baraguhana mugabo muri rusangi birabaho mu migikana
ashaka niyo nizigiye yanonose iby'uburongozi bwiza hasigura ko gushikiriza icimviro ari uburenganzira bw'umuntu bufatanye no kubaho kwiwe ngo rero iyo umuntu canke umugikanaka wazibijwe igihe kirekire bigatuma udashikiriza bitameze neza ngo baratiba bakarondira inzi nzira bacishamwo nk'inzira yo guhotera bikavamwo n'amabiki vunga
iyo rero bamaze kwimwa ayo mahigwe yo kuvuga baca biyumvira izindi nzira zotuma bakugwa ko ako karenganyo ariko inzira ikunda gukoreshwa kenshi no kurondera uburenganzira bwo gushikiza icyumviro biciye mu nzira z'amahoro iyo bishoboka nico gituma mubona mu bihugu bimwe bimwe hari abantu bagira imyiyerekano hari abandi bandikira barongozi babo abafata ingingo iyo inzira zose zizibiwe niho haca haza muri rihohotera uravye ingene ibihugu bishikaho abantu bagwana usanga hari humugwi w'abantu bimwe ijambo bazibijwe barenganijwe igihe kirekire bakabona ko atagwego na rumwe rubabaye kubarenganura bakagera ahantu bavuga bati reka tubifatira ibintu mu minwe habicobaye kuko nubundi no gupfa no gupfa
uwo muhinga hanura indongozi kureka abantu bagashikiza ivyumviro nabo tubabihuye nivyo bifuza ngo kuko hari ivyo bifasha kumenya ico bamwe nabandi bakeneye ngagabisha ariko ko bashikiriza ivyumviro bategezwa kubikora urupfasoni
abarongozi mu bisata bitandukanye no bahanura kutigira babuza umuntu kuvuga iyo umuntu yumva ko ari kintu ashaka kuvuga ahubwo baduza ubushobozi bwo kwishura ubabajije ibibazo cyangwa ushikiza icyimviro kandi ntibatinye umuntu avuga ibintu badashaka kuko buryo umuntu avuze ikintu wewe udashaka cyangwa udakunda abagufashije kumenya ngene abandi biyumvira hanyuma nk'umurongozi biragufasha nawe kumenya ico wokora ni kosa rinini iyo umurongozi yumviriza abantu bavuga ibintu akunda gusa haragere giherega mukaboregwa ntimunamenye nibiriko biraba mugasanga muza gace gato kajanye nabijya mukunda gusa
ashe hanini nzigiye umuhinga mu by'uburongozi bwiza arangize yibutse indongo zifite ibyo zijejwe mu bisata bitandukanye kubakwiye kwamabibuka ko hatari indongozi zaba bakunda naba bashigikiye ariko kubatwarira bose nabashikiriza ibyumviro bitandukanye nibyo bipfuza
Na haduche dusozerera no makuru twari twabateguriye mwakoze kubona mwadukurikiye yakoze na Heku Imana niwe yari mu winga bw'ivyuma mwese mugira ibihe byiza